Icyo nakoze narahagurutse nje gukomera indoro hanze ko numva ku mengo hari kintu
nabona bangirira impuhwe cyane
nta utamba yumvise iyo nkoro abari inkuru ibabaje kandi ico gihe nabona yuko
uko niko bavuga bakiri inkuru y'umubabaro yababwira ko bagendana umugera wa sida bose ni impfuvyi ababyeyi babo bahitanywe n'umugera wa sida ubwo gwaruka twahuriye mu gisagara cha Bujumbura aho basanzwe baba bakanarangurira imirimo itandukanye umwigeme twayaze atubwira ko bwa mbere atarazi nibiriko biramushikira yabona gusa abantu bamwumvira impuhwe atazi gituma
ubomenga niki rya mbere ndanavyumvise ntacho vyambwiye n'ukuri umwaka wa mbere nabaye umuntu w'umwana nyene gusa nabona bangirira impuhwe cyane n'utahora mvugisha akaza muhira ngo nanje kukuraba kwibaza igituma abantu bahaza kukuramutsa batahora bakuramutsa ibiki aho nari niga muwindwe shitse mu munani naragwaye hamanja kwa muganga aho sanzwe nkurikirano bayambwira ati wohagarika siporo gatoyi n'ibikorwa biruhisha kubera ko nari nameze nk'ugwarira igitigo ati kugira ngo ubanze ukire niho rero najana ordonance ku ishuri mbona ku ishuri barakangutse nkabona abantu bose baguma baza kundaba abigisha banyerekana urumva discrimination iratanguye niho rero nakangukana nje nkavuga basha barambwira ati rega ni ingwara ikomeye ni ingwara idakira aho nyene ubwo babuca buratangura kuza guhera ico gihe naragwaye ndihebura na ya miti bampa bantanguza ntangura kuyanka rero
aba bandi babiri nabo bati twararengewe tubura uko twifata ahubwo turanagira iciyumviro cyo kwiyahura
nta uryoherwa nta utamba bayumvise iyo nkuru abari inkuru ibabaje kandi ico gihe nabona yuko ijuru ringuye ko hama maheve yanje nabona yuko ahagaze nabona yuko ubuzima buhagaze ngiye gupfa twumva sida wumva yuko ari yarurufu ico gihe rero nanje numva yuko ubuzima bwanje buhagaze hasigaye iminsi mike ngiye gupfa n'imiti ntari bwatangure kuboneka neza rero ico gihe yarakababaro muri jewe ndibuka yuko nahatswe no kwiyahura mugabira
makoma resultat mu ico gihe nta bintu byo kuvuga ngo barinda kugutegura nyene yampereye inyishuko nyene nta kintu yarinze kurindira bon narameze nkubaye ikijuju kubera n'umvumengo sindavyakiriye kuri jewe n'umvumengo si jewe yihenze icyo nakoze narahagurutse nje gukomera induru hanze ko numva kumengo hari kintu nyene kindemere mu mutima yaragereza kungarura mu biro danka kidataha mugabo kuva icyo gihe nta mwanya afite kuvugana n'umuntu numva umengo ndihebuye numva icyo ndashobora gupfa numva nta byizigiro bya kazo zafise ndagira n'ibyumviro byo kwiyahura kuko numva umengo nta bundi butima sigaje ku isi kuko numva umengo harageze ko mfa ko nabona ko umuntu agwaye sida egare ko apfa
mu gisata kijejwe kumviriza abana n'imiyabaga bamenyesha ko iyo myaka igoye kuko abana baba bageze no kugarariza ababyeyi canke nk'ababareze uwo twavuganye asigura ko babayagisha barondera umwizero kuri bo gutyo bagashobora gutahura bakanakurikiranwa neza
biragoye kuko umwana bamaze kugira mu myaka igoye twita umuyabaga aho usanga amaze kwinjira mu bintu byo kugira imigenderanire n'abandi bahungu bagenzi abakobwa bagenzi amaze gutangura kumera nk'uwanka amategeko yo mu muryango icyo umubyeyi yavuze akamera nk'uwucanka kugira yerekane ko nawe yakuze twebwe iyo miyabaga ikintu nyamukuru no kugwiza ikiganiro kubiyegere kindi naco nuko batahura ntitugombe kubereka ko ari makosa tukabatahura tukabiyegereza gucyo twe bakatwizigira iyo bamaze kutwizigira rero cyo twokwita confiance mu gifaransa biratuma tuganira neza
imijyango ireza bo bana isabwa nayo kuguma yaga n'ibisata bijejwe kubakurikirana kugira bamenye ingene baba bahagufi na ya miti ntibazohave biyumvira kuyihagarika bige n'amashure baje mu bundi buzima Francine ndio kubgaye Bujumbura kubwijwe rya America.